Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ndabaramukije nshuti mwese bwakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Uwo mwicanyi yaciye ahunga abasirikare ba FDN bakurikiye uwo mwicanyi ariko arahunga yataye inkoho yakoresheje mu gukora iryo shano, amatohoza akaba ariko arakogwa kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ishobore kumenyekana.
Uwo ni Major Clement Chimana, icyegera cy'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Lieutenant Colonel Darius Ikurakure, wishwe harashwe n'umuntu wari wambaye imyenda ya gisirikare. Aravuga kuri ubwo bwicanyi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ibitero byaraye bibereye i Buruseli mu Bubiligi, ibura ry'amazi muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki mu Burundi, mu gihe isi yaraye yizihije umunsi wahariwe amazi, turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mbere yaho ariko Aloise Bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloise.
Mwaramutse Eugenia, mwaramutse ndamwe inshuti z'ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Abasirikare babiri bakuru mu gisirikare cy'u Burundi barishwe ejo ku munsi wa kabiri ku murwa mukuru w'i Bujumbura. Inyuma yaho hiciwe Lieutenant Colonel Darius Ikurakure, yishwe arashwe n'umuntu yambaye impuzu za gisirikare. Ubu naho havugwa uwundi musirikare afise ipeti rya majoro yitwa Didier Muhimpundu, nawe yaraye yiciwe i Bujumbura nyene ejo ku munsi wa kabiri. Amakuru yicwa ryiwe yemejwe na bamwe bo mu muryango wiwe. Iyi nkuru turayigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Igipolisi cy'u Bubiligi carasohoye ifoto y'umugabo aronderwa akekwa kugira uruhara mu bitero bitatu by'iterabwoba byabaye ejo ku munsi wa kabiri ku kibuga cy'indege cy'u Burusere no ku kibanza cya metro. Ibitero byahitanye abantu 34. Igipolisi kivuga kandi ko cyatoye ibombe n'ibendera ry'umugwi wa leta ya Kiisilamu mu nzu aho i Burusere nyene igihe cyari ko kirondera uyo muntu. Umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu uriyemerera ko ari wo wakoze iryo bara. Haruhande yabo 34 bahasize ubuzima, abashika 200 barakomeretse harimo n'Abanyamerika 9. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yategetse ku ibendera rya Amerika riduzwa gushika hagati ku nyubakwa zose za leta aha muri Amerika mu ntumbero yo kwifatanya n'Ababirigi bari muri ivyo bihe bigoye. Muri Kiba naho Perezida Barack Obama yarashikirije ijambo abanyagihugu ba Kiba mu rugendo yarimwe muri ico gihugu. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama yavuze ko iki ari gihe cyuko Amerika na Kiba bikwiye guhagarika intambara yo guterana amajambo bagatangura kazoza gashasha kazotuma ivyo bihugu byose bizoharonkera kayo inyungu. Imbere yuko atahuka, Obama yagendeye ubuserukizi bwa Amerika muri Kiba aho yabonaniye n'abatavuga rumwe na leta ya Kiba hamwe nabo muri societe civile. Muri Cote d'Ivoire naho abategetsi ba Cote d'Ivoire bamesha ko bahagaritse abantu 15 bakekwa kugira uruhara mu bitero by'iterabwoba byabereye ku nkengera y'ikiyaga mu gisagara cya Abidjan mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu. Abo bategetsi bamesha kandi ko umuntu yitwa Kunta Dalahe ariwe yagize uruhara runini mu gutegura ikindi gitero cyabereye ku Hotel Grand Bassam, igitero cyahitanye abantu bashika 19. Umushikirizamanza wa Repubulika muri Cote d'Ivoire amesha ko imitahe mpuzamakungu yamaze kurungikwa kugira uyu muntu afatwe. Ku munsi wa mbere itorokanirizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press yatangaje ko muri abo bantu bafashwe harimo batatu bamuka muri Mali hamwe n'uwundi umwe wo muri ico gihugu nyine cya Cote d'Ivoire. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda wo muri Maghreb ni wo wemanze ko wagavye ivyo bitero. Naho muri Turukiya, ibinyamakuru vyo muri Turukiya bimenyesha ko igipolisi ca Turukiya cafashe abantu bashika 7 bakekwa kuba abanywanyi b'umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Ayo makuru avuga ko igipolisi cakoreye ku makuru cahawe n'iperereza ry'Ubudage, kandi havugwa ko aho Istanbul ko hari ko hategurwa ibitero ku gihugu c'Ubudage. Ejo ku munsi wa kabiri nyene abajejwe umutekano muri Turukiya barafashe abandi bantu 10 bakekwa kuba mu muhari wa leta ya Kiisilamu bariko bagerageza kwinjira mu gihugu cya Turukiya bavuye muri Siriya. kuva mu ntango z'uyu mwaka muri ico gihugu ca Turukiya hamaze kuba ibitero bine vyabihevye abategetsi ba Turukiya bavyegeka ku muhari wa leta ya Kiisilamu hamwe n'abarwanyi b'abakirde. Muri Yemen naho igisirikare ca leta z'umwe za Amerika kimenyesha ko cishe abarwanyi ba Al-Qaeda mu gitero c'indege ca gavye ku nkambi uwo muhari wa Al-Qaeda utangiramwo imyimenyerezo ya gisirikare ku barwanyi bayo mu gihugu ca Yemen. Ibiro vya Pentagon bimenyesha ko ico gitero cabaye jo ku munsi wa kabiri cahitanye abarwanyi ba Al-Qaeda batari bake. Umuvugizi w'ibiro vya Pentagon Peter Cook yamenyesheje ko abo barwanyi bagomba kugira Yemen aho bategurira ibitero ku bakozi ba Amerika muri ico gihugu ca Yemen. Cook amenyesha ko abarwanyi barenga 70 aribo bariko baratanga imyimenyerezo ya gisirikare muri iyo nkambi. Naho mu makuru avuga mu mupira w'amaguru, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryaratanguje amatohoza ku bantu batandatu rikeka ko baragiriye ibiturire mu ihiganirwa ry'isoko ryabaye yahaye Ubudagi ikombe cy'isi yose mu mwaka w'2016 muramba bari.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru. Inshuti zacu, murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Umusirikari wari ufite ipeti rya Lieutenant Colonel watwaraga batayo yitwa Jenny Dokomba yaraye yiciwe mu kigo cy'ibiro bikuru bya gisirikari bita Etat Major mu Gifaransa. Umunyamakuru wacu mu Burundi Heroje Birika neza adufitiye iyi nkuru.
Nkuko byemezwa na Major Clement Chimana icegera cy'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Lieutenant Colonel Darius Kurakure yishwarashwe n'umuntu yambaye impuzu za gisirikare. Uwamwishe yamusanze mu kigo cy'ibiro bikuru bya gisirikare Etat Major de l'Armée igihe abandi basirikare bahakorera bari mu karuhuko ko ku musase. Hakaba hari gihe cy'isaha 6:30. Gushika ubu uwabikoze ntaramenyekana. Nkuko bibandanya byemezwa na Major Chimana yasomye itangazo ryasohowe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare.
Uwo mwicanyi yaciye ahunga agenda yikinga inyubakwa z'ibitaro vyitiriwe umwami Ludoviko wa Gasore. Abasirikare ba FDN bakurikiye uwo mwicanyi ariko arahunga yataye inkoho yakoresheje mu gukora iryo shano. Amatohoza akaba ariko arakogwa kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ishobore kumenyekana.
Mukurindira kwafatwa ibiro bikuru by'intwara miheto z'u Burundi birafite icyo bisaba abasirikare bose.
Ibiro bikuru by'intwara miheto z'u Burundi biriyamirije vyivuye inyuma ububisha bwose busa nk'ubu, bikaba bisavye abasirikare bose aho bari ko boguma bafatanye mu nda kandi bakirinda abogerageza kubacanishamwo mu ntumbero yo gusambura igisirikare cy'u Burundi.
Lieutenant Colonel Darius Kurakure yatwara bataillon yitwa Jenny Dokomba mu ikambi yo kumuzinda mu burengero bw'u Burundi mu ntara ya Bubanza. Kuva hatanguye kumvikana amasasu mu mwaka uheze mu makaritie amwamwe y'igisagara cya Bujumbura, ni izina ryiwe ryamenyekana rwose. Yahora atwara akarere k'umutekano mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura. Abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe yigenga baramwagirije kenshi ko ari muntu wazangabo zihohotera agateka kazina muntu n'inyuruzwa hamwe n'igandagurwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2015 hishwe General Adolphe Nshimirimana yigeze kurongora iperereza ry'u Burundi. Lieutenant Colonel Ikurakure abaye intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru Officier Supérieur igira kane yiciwe ku mugwa mukuru Bujumbura. Iruhande y'aba bane bagandaguwe bakiri mu mabanga hiyongera ko Colonel Jean Bikomagu yigeze kurongora ibiro bikuru vya gisirikare nawe nyene yishwe mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Eroje buri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Tugaruke gato ku bitero by'iterabwoba byaraye bibereye i Buruseli mu Bubiligi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'impuguke mu bibazo bya politiki n'umutekano mpuzamahanga Professeur Paul Kananura wigisha muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa. Aratangira asubiza niba ibyo bitero by'i Buruseli byari byitezwe.
ibyo bitero byari byiteguwe gusa ahubwo inzego z'umutekano zabizo mu bigi nizo mu Faransa ndetse n'ibindi bihugu bimwe by'Uburayi bibazaga igihe bizabera kandi bibazaga ko bizabera ahantu henshi igihe kimwe nko mu mijyi nk'itandatu itandukanye y'igihugu kimwe.
Niba mbumva neza muragira muti ntawe byatunguwe ahubwo ntago byagize intera ababikurikira bateganyaga.
Ntabwo ariyo bateganyaga kubera ko urebye ibi bitero byabaye mu Bubiligi muri iki gitondo biteguraga ko bishobora kuba byabera mu Bufaransa ahubwo nuko kubera inzego z'Ububiligi zateye agatendo muri bariya bantu b'iterabwoba zigafata n'umwe wabikozemo hani pari mu kwezi kwa 11 gushize noneho muri ziriya karitsiye ebyiri zo mu Bubiligi bigatuma bamwe bahunga doko muri uko guhunga bashatse kwihimura ku Bubiligi nibwo bakoze biriya bitero ku buryo bwahutihuti kuko batashoboraga kuhava ngo baje kubikora handi kuko ubundi urabona ko babitegura mu Bubiligi bakaje kubikora handi kandi
hari abavuga ko ukwiyongera kw'ibikorwa by'iterabwoba kuri umugabane w'Uburayi biterwa n'uburyo ibi bihugu bifata abantu babimukira. Mubyumva mute?
Icyo cyaba ari kimwe ariko igikomeye nuko ibyo bihugu byagiye gushwanyaguza ibindi byari byifashe nka za Libya na za Iraq na za Syria ibyo nyine bigaha ingufu intagondwa zerekana ko baje kuzitera nazo ko zigomba kwihimura. Ni nka wa mugani w'Ikinyarwanda wavuga ngo inkubisi y'amazirantokira yitarukiriza biri muri urwo rwego.
Dukurikije ibitero byabereye i Paris mu Bufaransa nuko inkomoko yabyo yari abantu batuye i Bruxelles mu Bubiligi umuntu asanga hari indiri y'abantu bafitanye cyangwa bakorana n'uriya mutwe wa leta ya Kiyisilamu irwana muri Siriya. Kuki iyi mijyi yombi Paris na Bruxelles isa nkaho ari indiri y'abo bantu?
I Bruxelles niho hari indiri y'abo bantu ahubwo bagatera mu Faransa ko uriya mutwe wa Kiyisilamu wavuze ko rwose ugomba gutera u Faransa kuko n'u Faransa butera iriya leta ya Kiyisilamu ahwiri doko uriya mutwe wa Kiyisilamu wo uri mu ntambara n'u Faransa uhora ubivuga kandi ukomeza kubivuga haba hano mu Faransa haba muri Afrika n'ahandi. Urumva rero wakoresha ngo Ububiligi kugira ngo uze gutera mu Faransa. Ikindi kandi yenda kitavugwa cyane imibare iri mu nzego z'umutekano yerekana ko uriya mutwe wa Kiyisilamu ufite 400,000 hano mu Burayi bwose usa n'ababikorera. Urumva rero n'abantu benshi bashobora gukora ibyo bikorwa by'iterabwoba igihe icyo ari cyo cyose kandi ahantu henshi nubwo inzego z'umutekano ziba zikanuye amaso ariko ntiyabura uko zicibwa muri humwe nk'uko byagenze muri iki gitondo mu Bubiligi.
Uwo mubare muvuze w'abantu 400,000 bakorana n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu Profesori Kanana ni umubare uri hejuru cyane. Mugasanga se ibikorwa Ububiligi n'Ubufaransa ndetse n'Uburayi bwose byatangiye byo gukumira iterabwoba bifatika, murumva bizakumira iterabwoba ku buryo bwumvikana cyangwa?
Ibikorwa birafatika ariko ibikorwa by'iterabwoba ntubuze igihe bibera n'uko bikorwa. Ibyo ari byose iyo bitangiye nk'uku nguku ni ibintu bishobora kumara imyaka nka 15. Abo bantu niba ari 400,000 uretse ko ngira ngo binarenga kugira ngo ubwo buheza nguni bubashiremo nuko bazabashira nk'imyaka 15 babarwanya kugera kuri 20. Ubu rwose Uburayi yewe nuko ikibazo natwe na Afrika tugenda tubyinjiramo kandi tutazi naho biva. Ubu isi yinjiye mu ntambara y'iterabwoba itashobora kuzajya munsi y'imyaka 15 kugira ngo irangire.
Mwese musesengura ku ruhande rwanyu icyo mubona ari Uburayi ari abatuye isi bandi badakora kandi bagombye gukora mu kurwanya iterabwoba, ni iki mwatubwira?
Ikintu cya mbere ni uko ibihugu by'Uburayi bireka ibindi bihugu bikagira umutekano wabyo bikagira imiyoborere yabyo noneho ntibikomeze kubivogera. Icya kabiri ni uko ibyo bihugu nabyo bifata neza abantu babo bikabaha ubwisanzure bikabakura mu bukene. Icya gatatu ni uko abashinzwe imiyoborere n'imyigishirize y'idini rya Kiyisilamu bigisha abantu ko ibyo bintu ntaho bihuriye n'idini ya Kiyisilamu, ari idini y'amahoro, ari idini y'ubusabane, ko kwica nta na hamwe biri mu idini ya Kiyisilamu.
Aho se muri mu Bufaransa Profesori Kananura abantu bafite ubwoba bw'ibindi bitero byakurikiraho muri iyi minsi cyangwa se murabona batuje?
Abantu baratuje kuko ngirango ibyo ngibyo nitwibanire. Sinzi ko abafite ubwoba ni nk'inzego z'umutekano n'abanyapolitike bamwe bafite amakuru afatika yuko ibyo bintu bishobora kubera nko mu migi itandatu y'Ubufaransa igihe kimwe.
Turamushimiye Professor Paul Kananura wigisha ibya politiki n'umutekano mpuzamahanga muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa. Yari kuri mikro ya Etienne Karekezi.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Dusubire noneho mu Burundi. Haravugwa ubukene bw'amazi muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke. Ni mu gihe ejo tariki 22 ukwezi kwa gatatu isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe amazi. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka aratubwira uko ikibazo cy'amazi kifashe muri yo komine ya Rugombo.
Ushitse ku mugwa mukuru wa komine Rugombo uhura n'abantu bahetse ibidumo ku makinga abandi ku migongo bariko barondera amazi. Amabombo ari ku mabarabara atandukanye nta n'ubuki hatumbera kuko atanima riharangwa haraheze indwi zitatu. Uno mukenyezi twahuye agiye kurondera amazi afise agashavu kingena tamazi bafise aho mu Rugombo ahandi yisesa. Ikindi ashikiriza nuko ari kabiri na rimwe ingwara ziturutse ku isuku rike zikabatera.
Mu Cibitoke nta n'umunsi n'umwe amazi abura. Twe tubura amazi, tubura umuriro saa 11 saa 10 ijoro babita ku mugongo nzunguruke n'amazi wendo mpinga amazi ndayabura. Ariko mu Cibitoke ngo amazi barafise, amatara barafise. Nyine twebwe twazize iki? Tumaze indwi zitatu tamazi dufise mu Rugombo. Uranyumva abantu barahangayitse barapfuye nabi atamazi turonka hanyuma ejo bundi kwacha bumva gukorera mu Rugombo yagaye nimba wabona ko bare igisata cy'amazi atabushobozi bafise nibagende impande babizi baje ko baduhura turonka amazi.
Ikidumu cy'amazi kije nka maritiro 20 kigugwa aho mu Rugombo amafaranga ari hagati y'amajana 3 n'amajana 5 y'amarundi nk'uko bivugwa n'abanyarugombo. Uno mukenyezi ntaje umunwa mu kuvuga ko bikora ku mazi mabi yo mu nzuzi no mu migende itwara amazi yo kuvomera imirima.
Ubu ntituronka amazi nyakagundira nayo buca turwara korera nayo yabaye ibiziba. Nibyo ndo gusaba muto ya no kuyakaraba mu minuto ya karaba. Ubu bidongo y'amazi ni amajana 3 mu Cibitoke itumye umuntu. None kugira ngo uronke aya amajana 3 rero uronke nayo umuhemba ni nayo ugura amazi ugasanga ni ikibazo. Uno munsi nkwikise kubona ndi mu guhangayika ndi mu guse ga uwaba yafise n'agakombe mu nzu ngo tunywe.
Abanyarugombo nta kindi basaba atari uko boronswa amazi meza ako kabo bagatera abajejwe igisata cy'amazi n'intwaro haba ku rwego rwa komine cyangwa ku rwego rw'intara.
Ikibazo cy'amazi cyabaye indase kabisa. Amazi yakamye sinzi ko abarejidezo byo baba barimo barashaka kudufasha bagaturosa amazi niko je nobona by'ukuri.
Yego cyabaye indase kubera dusigaye bavoma bikabagora cyane bakunda kuyatumiye onyi ibyindwi nk'imbido bagatanga amajana 5 cyangwa amajana 4 twasabaye ko bayatugwiriza akaba menshi kugira ntaze arabura.
Ujejwe igisata cy'amazi mu Rugombo nabo nyine avuga ko yarengewe. Hermani Vyumvuhore atera kama amashirahamwe atandukanye kubafasha gutorera umuti ikibazo cy'ubukene bw'amazi bamamwe buri gihe.
Icyo kibazo kenshi gituruka ku ibura ry'amazi. Twasaba amashirahamwe ajeje iby'amazi kubo dufasha mu kugira ati amazi aboneka mu gisagara cya Rugombo cyane cyane. Turarindiriye umugambi wa leta y'uko kongereza amazi meza mu gisagara cyane cyane cya Rugombo.
Nuko gwego gw'intara Cibitoke baremeza ko ubukene bw'amazi atari nkurumbarirano mu makomine amwamwe y'iyo ntara Anise Saidi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'Intara Cibitoke yabwijwe ya Amerika ko hariko haratunganywa ivyigwa byo tuma ahatari amazi meza akwiye ashikanwaho ayo nayo agashikiriza ko yokurwa mu makomine ya Mugina na Murwi ahanamiye amakomine ya Rugombo na Buganda avugwamwo ubukene bw'amazi buzuri inzara
turakize ikibazo cy'amazi mu makomine cyane cyane abiri ya Rugombo na Buganda hanyuma biriko birakugwa birangizo komine nazo zishobora kuronka amazi meza hari imigambi irikira kugwa hari umugambi yuko kumene Mugina na kumene Rugombo baje hamwe kugira ngo bakorere hamwe amazi akwire muri Mugina ama kandi na Rugombo yongere ironke uwo mugambi ukongera kandi warahanuwe ko wokugwa muri kumene Mugwi na kumene Buganda bakaje hamwe bakigi kibazo cy'amazi no mugambi rero turiko turatunganya duciye mu makomine twisha amana mpano za jambo ya komine kugira ngo mu cyane kandi bategura ico kibazo bagishira imbere kuko nta terambere rishoboka igihe abanyagihugu badafise amazi meza
ivyo biruko mu gihe kuri ino gerekereza ya 2022 ukwezi kwa gatatu amakungu ahimbaza umunsi mpuza makungu hari wa amazi meza mu Burundi uwo munsi ukazohimbarizwa mu ntara Karusi ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 2026 kuno kwezi kwa gatatu turimwo mu Rugombo mu ntara Cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
muracyari kumwe na ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ivugira i Washington DC mu mwanya ukurikira tugiye kubagezaho ibyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo ni ikiganiro mwateguriwe na Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza dukomeje kuganira ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko mubiza ubu ngubu akiri mu rwego rw'amajonjora. Uyu munsi nagira ngo turebere hamwe muri make uruhare rw'amafaranga mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Icya mbere twavuga nuko amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahenda cyane wongereho ngo arahenda cyane koko. Ubirebeye ku rwego rw'u Burundi n'u Rwanda urugero igihe yiyamamazaga bwa mbere mu 2008 Barack Obama yarafite ingengo y'imari y'amadolari miliyoni 750 ntibyoroshye kuyavunja mu manyarwanda cyangwa mu marundi ariko mureke tugerageze ni ukuvuga ugereranije amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 560 cyangwa amarundi arenga miliyari 1000 Itegeko ryemerera uwiyamamaza gusaba amafaranga abaturage basanzwe. Rubanda bafite uruhare runini cyane muri uru rwego rw'amafaranga. Nko muri aya matora yo muri uyu mwaka, umwe mu bakandida witwa Bernie Sanders aherutse kubwira abamuri inyuma ati twatangiye uru rugendo nta rupfusha dufite. Hari ababonaga turi nk'abasazi tutazi ibyo dukora. Ariko mwakoze ibitangaza umuntu atanga amadolari 27 yonyine gusa mwayatanze muri benshi tubona amamiliyoni none ni murebe aho tugeze urugendo ruracyakomeza buri mukandida niwe wibwirira abayoboke be ayo bashobora kumuha buri wese ariko itegeko naryo rifite ayo ritegeka buri muntu atagomba kurenza Usibye mu baturage uwiyamamaza afite uburenganzira bwo gukoresha amafaranga y'ibwite. Urugero ni uwitwa Donald Trump uherutse kubwira abayoboke be ati simba saba amafaranga yanyu kuko ndayifitiye. Icyo mbasaba ni amajwi yanyu gusa. Itegeko ryemerera kandi umukandida gusaba amafaranga ishyaka rye, ibigo by'ubucuruzi, za kaminuza ndetse na leta. Gusa rero iyo wiyambaje leta Itegeko rifite aho riguhagarikira ku mafaranga utagomba kurenza. Naho iyo wanze kwiyambaza leta ushobora gukoresha amafaranga ushatse yose. Ni gutyo Barack Obama yanze gusaba amafaranga leta mu 2008 bituma bwa mbere mu mateka ari we wakoresheje ingengo y'imari y'amafaranga menshi cyane mu matora. Aho ni ku muntu ku giti cye. No mu rwego rusange amatora yo mu 2008 niyo yagiyemo amafaranga menshi cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bose biyamamaje muri uwo mwaka bakoresheje amadolari miliyari 5,300,000. Uyavuje mu marundi ni ukuvuga amafaranga arenga miliyari 800,000 y'amarundi nyine. Mu manyarwanda ararenga miliyari 400,000,000. Ibaze nawe. Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana uruhare rw'amafaranga mu bikorwa byo kwiyamamaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amafaranga menshi cyane. Mushobora kwibaza rero ngo kandida ayakoresha iki koko? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kinini cyane, iruta u Rwanda inshuro zirenga 144 n'igice. Uburundi ni hafi inshuro 137. Ni ukuvuga ko kandida akenera abakozi benshi bamufasha kwiyamamaza, arabahemba. Kandida akoresha televiziyo, radiyo, ibinyamakuru, internet, telefone, ibi byose bitwara amafaranga menshi. Na ubwe agomba gukora ingendo nyinshi mu ndege, mu modoka, gari ya moshi, agomba kwakira abantu bakaganira, akabazimanira, byose bitwara akayabo. Niyo mpamvu amatora ahenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibyo byose ariko, iyo amatora arangiye, umuntu wese wiyamamaje agomba kwerekana uburyo yakoresheje amafaranga yahawe. Niko itegeko ribiteganya. Kandida agomba kwerekana ko atayakoresheje mu nyungu ze zindi bwite, ahubwo ko yayakoresheje kuko mu bikorwa byo kwiyamamaza. Iyo inzego zibishinzwe zisanze yararengereye, amategeko aramuhana. Na ufite uburenganzira bwo kubeshya no kwiba rubanda. Shuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagiye umurije, ndabashimiye rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindo.
Shuti zacu, murumva Radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Muracyari kumwe na Radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyse Bigirimana hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Rakoze Jenny amakuru twabashikirije kuyavuga ku Burundi. Uwundi musirikare afise ipete rya majoro yitwa Didier Muhimpundu nawe yaraye yiciwe Bujumbura nyene ejo ku munsi wa kabiri. Imbere yaho umusirikare w'ipete rya Colonel yitwa Darius Ikurakure yishwe arashwe aho nyene mu gisagara cha Bujumbura. Mu Bubiligi igipolisi c'Ububiligi carasohoye ifoto y'umugabo aronderwa kekwa kugira uruhara mu bitero bitatu by'iterabwoba byabaye ejo ku munsi wa kabiri ku kibuga c'indege c'I Burusere mu Bubiligi no ku kibanza ca metro. Ibitero byahitanye abantu 34, haruhandi yabo abantu 34 basize ubuzima, abashika 200 barakomeretse harimo n'abanyamerika bashika 9. Perezida Barack Obama wa Amerika yategetse ko ibendera rya Amerika riduzwa gushika hagati kunyubakwa zose za Leta ya Amerika mu ntumbero yo kwifatanya n'ababirigi muri ivyo bihe barimwe. Naho muri Cote d'Ivoire, abategetsi ba Cote d'Ivoire bamesha ko bahagaritse abantu 15 bakekwa kugira uruhara mu bitero by'iterabwoba byabereye ku nkengera y'ikiyaga Abidjan mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu. Ku munsi wa mbere, itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ryatangaje ko muri abo bantu bafashwe harimo batatu bamuka muri Mali hamwe n'undi umwe wo muri ico gihugu nyene ca Cote d'Ivoire. Muhariwe iterabwoba wa Al-Qaeda wo muri Maghreb ni wo wemanze ko wagavye ivyo bitero. Naho muri Yemen havugwa igisirikare ca Amerika cateye Al-Qaeda mu gitero c'indege cagavye ku nkambi uwo muhari wa Al-Qaeda utangiramwo imyimenyerezo ku barwanyi bawo mu gihugu ca Yemen. Ibiro vya Pentagon aha muri Amerika bimesha ko ico gitero cabaye jo kwa kabiri cahitanye abarwanyi batari bake. Umuvugizi w'ibiro vya Pentagon Peter Cook amenyesha ko Yemen yagomba gutegura ibitero bindi.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti, ibiganiro twari twabateguriye byo kuri iyi saha naha bihumurije. Mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenie Mukankusi, mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.